eskuna livyiza kumenya ko Yesu Kristo ari wanje. We yatabuye chachete chaturega azombera vyose. Hafi ya Yesu, hafi ya Yesu. Akayaga kijuru karadukikuje. Iyo turindiriye dutekereje imbere y'inyonga ziwe mu masengesho. Hafi y'umutima wawe mucunguzi. Icyo nicyo kivugo cyanje buri munsi. Narakwiyeguriye burundu ibyoshika byose, ntacyo bintwaye. Hafi ya Yesu, hafi ya Yesu. Akayaga kijuru karadukikuje. Iyo turindiriye dutekereje mu nyonga ziwe mu masengesho. Mukiza mukundwa, numbohore unkureko kajewe kugira ngo igikorwa cyanje n'ibyo nkora byose bigaragaze ubuzima ubugingo bwa ubuzima bwawe. Hafi ya Yesu, hafi ya Yesu. Akayaga kijuru karadukikuza. Iyo turindiriye dutekereje turi imbere y'inyonga ziwe mu masengesho. Ndizera Imana ivyo yadusezeraniye bizoshika. Ijambo ryiwe rihoraho, rihora rihangamye, ntirizovaho, ntirizovaho na rimwe, ntirizoshira na rimwe. Nicyo gituma ndema. Abisi barancokora, ntibashobora kuntahura. Sininya abancokora. Nzibonera Yesu nk'umwami wanje. Ndizera Imana, ndizera Imana. Ndizera Imana. Mbega sinategerezwa kwizigira uwo anyuzuza umunezero. Sinishobora kwitaho ibiriko biraba, kuko nta kindi bikora atari ukumbabaza. Isi irancokora. Ndababazwa. Iby'ijuru nibyo binkwega. Singitinya gucokorwa. Nzobona Yesu, nzibonera Yesu nk'umwami wanje. Ndizera Imana, ndizera Imana. Ndizera Imana. Kandi ni ku neza yanje. kandi byo birahumuriza umutima wanje. Umunezero mwinshi, mfite umunezero mwinshi kandi ntuzoshira na rimwe. Isi irancokora, ariko ibyo ntibintera ubwoba. Sintinya abancokora, ndabona Yesu aje nk'umwami wanje. Ndizera Imana, ndizera Imana. Ndizera Imana. Mbega umugisha, Imana iri kumwe nanje mu nzira zanjye zose, aho mwe muwiwe anjana. Isi irancokora, ibyo ntacyo bintwaye, ntibintera ubwoba. Sintinya abancokora. Ngiye guhura n'umwami wanjye Yesu. Ndizera Imana. Intangamarara na mwendata Baumgartner. Bendata bakundwa na basiki bacu mu mwami, kuba kino gikorane cyanyuma cy'uyu mwaka kumwe na mwendata Frank hani Zurich, turabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami ahimbazwe ashime, kandi kubona dushobora gukoranira hamwe kandi turi mu mwidegemvyo, kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana bivuye mu kanwa k'uwahamagawe, kandi dushobore kumva icyo mwemu abwira ishengero. Uno munsi ni umunsi w'ubuntu udasanzwe, kandi baza ko mwese mwaje mwiteze ikintu gikomeye kugira ngo twibonere umwami ubundi busha. Uno munsi nashaka gushinga intahe kubw'ubwiza bw'Imana, ukuntu umwami arongora kandi akayobora neza abiwe. Anna Baumgartner, mushiki wa sokuru wanje, niwe muto mu bana 17 bavukana. Haze imyaka 50 antumiye kugira ngo nze mu bikorane bidasanzwe bya mwendata Frank hano hantu hitwa Fox House i Zurich. Icyo gihe nari mu ishengero ry'abapanekote. Igihe yantumira, Anna yarambwiye gusa muri maka, arambwira ati ubu ntugikeneye inkongoro y'amata, uriko uracuka ubuke buke. Ubu rero ukeneye ivyo kurya bigumye bikomeye kugira ngo ushobore gukura mu buryo bw'imwemu. Igihe numva mwendata Frank ariko aravuga ubutumwa ubwa mbere yari agikomeye afise hasi imyaka 40, ubwo nyene naciye menya ko ari ivyo kurya bikomeye kandi bikiri bishasha dukeneye muri no misi ya nyuma mibi. Nkuko vyangaze kunywa tete baganam, mwendata Frank nawe n'umuntu yarungitswe n'Imana, n'umuntu ameze nk'uko umutima w'Imana ushaka. Iyo yabaye ingingo ivuye ku Mana kugira ngo imushireho kandi hamagare mwendata mukundwa kugira ngo ashobore kuvuga ubutumwa bwa nyuma bw'ukuri kandi butagira karohe, ubutumwa buhoraho bw'agakiza ku isi yose no ku mahanga yose no mu moko yose. Mwendata Frank, mwendata mukundwa Frank, kuri uyu munsi ukwije imyaka 90 turakwifuriza imigisha myinshi y'Imana no kugira imigabane ibiri y'inkomezi mu mwe mu bugingo no mu mubiri wawe. Imana ishobora byose iziguhembe inshuro ijana kubw'igikorwa wakoze gikomeye no kubw'ubwitange bwawe kubw'ubwami bw'Imana. Ni kuzeze ivyayo vyose kandi izogwe kuzoruhukira kuri ca kiyaga cibirahuri kuko uzobubikwiye. Mbere ko dusenga, nashaka nsome ijambo riri muri Matayo 24, reka nsome umurongo wa gatatu ushike ku murongo wa 14. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye baramubaza bati, tubwire ivyo bizobaho ryari kandi ikimenyetso kizoba ikicukuza kwawe n'icumuhero w'isi. Umurongo wa kane, Yesu arabishura ati, mwirinde ntihagire ubazimiza kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo kandi bazozimiza benshi. Murongo wa gatandatu, muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimuhagarike imitima kuko bitazobura kubaho ariko umuhero uzobutaraza. Murongo w'indwi, kuko ihanga rizotera irindi n'ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga ku isi bizobaho henshi. Ariko murongo munani, ariko ivyo vyose ni itanguriro ryo kuramukwa. Niho bazobatanga ngo muzigirizwe bazobica kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Niho benshi bizobatsitaza bazoryarukana bazokwankana. Murongo wa 11, kandi hazokwaduka bigira bavugishwa n'Imana benshi bazimize benshi, maze kukubugaririza buzogwira urukundo rwa benshi ruzotimba. Murongo wa 13, ariko wihangana agashyira ku iherezo niwe azokira. Murongo wa 14, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose, ngo bube ikimenyetso kizobera icyabona amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Dusenge. Data wa twese ugira imbabazi, turagushimiye vuye ku mutima kubona utwemereye kubaho mu minsi ya nyuma y'igihe cy'ubuntu muri kino gihe aho vyose biriko birashika. Mwami, twaje uno munsi kugira ngo twumve kandi twongere twakire. Mwami, duhezagire uno munsi mu buryo budasanzwe hano hantu kandi ugarukane vyose hagati yacu. Ijuru ry'Imana ryuguruke ku bwacu muri kano kanya. Turagushimiye kubona mu gihe cy'akagoroba umucyo waratse, kandi abanyuma bakaba bashobora guhamagarwa ngo basohoke. Turagushimiye ku bw'ibifungurwa waduhereye hano hantu mu kiringo cy'imyaka irenga 50. Mwami, urabona umubabaro wacu, urabona ukuntu atatse dushoboye n'ukuntu atankomezi dufise. Ewe Mana, dushaka kuba abizera nyakuri, nuduhe inkomezi, ubushobozi budukomeza mu mwemu, nutubatize muri mwemu no mu muriro. Mwami, turizera ijambo ryawe, n'uburenganzira bwacu gushobora kuronka ibivuye kuri wowe wasezeranye. Ndagusavye Mwami, utugirire imbabazi kandi wugurure amaso yacu n'imitima yacu. Abagwaye bose bakire uyu munsi. Ewe Mwami, dushaka gukora ko uyu munsi mu kwizera. Ni wewe wanesheje Golgota. Uri wa wundi kandi ibintu byose ntuhindwa, kandi ibintu byose za kubikora neza. Nuwe umusavyo wawo kwizigirwa, na twebwe twese uduhe inkomezi, twese amuduhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe. Utwishura ibirenze dushobora kugusaba kandi dushobora kwiyumvira, mu izina rya Yesu. Amen. Ngendata Frank. Wendata bakundwa na bashiki bacu mu Mwami, nanze nashaka kuvuga amajambo makeyi, hanyuma duce dusoma imirongo mikeyi yo mu Vyanditswe. Kandi ndabasavye mwese muze kumviriza, mutekereje, muteze yompi. Twumvise ijambo rikomeye cyane rya Mwendata Baumgartner, kandi twese turashimira Imana kubwira ijambo ry'igiciro kandi gera ry'Imana. Uno munsi mu gihe nkwije imyaka 90, ndashobora kuvuga kubw'icyubahiro cy'Imana ko mfise amagara meza. Uyu mwaka wose sinigeze njya kwa muganga. Imyaka mfise yamara hari ingorane zitari nkeya nteye, ariko ndashima Umwami. Naho mfise imyaka 90, ndacyashobora gukorera Umwami wacu no gushobora kuvuga lino jambo ry'igiciro kandi gera ry'Imana, nkaribwira abantu b'Imana. Twese turazi icyaricyo, uko bimeze, uko ibintu bimeze ubu. Ni ukwitegura kuri abo bose bakeneye kuzoja mu izamugwa. Ni igihe cyo kwitegura kuri ibyo. Mwereta Bog araja gusoma imirongo mike yo muri Bibiliya, yonza kuvuga ko nza gutebaho gatoyi. Imana baheza gire mwese, tubivuze mu izina ry'Umwami wacu. Nusome Mwendata. Tusome mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere n'uwa gatatu. Yohana 14 umurongo wa mbere n'uwa gatatu. Umurongo wa mbere: ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa Data hari amazu menshi, yaba atahari mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Umurongo wa gatatu: kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajana iwanje ngo aho ndi namwe abariho muba umwami wacu ahimbazwe kandi ashimwe kubwa rino sezerano iri sezerano livuga ko yagiye kututegurira ikibanza kandi akaba yarasezeranye ko azogaruka akaba yarasezeranye ko azoga kudutwara akatujana kugira ngo aho ari abariho natwe tuba kugira ngo tube aho nawari tubana indusome dusome mu bikorino ba kabiri gice cya gatandatu umurongo wa kabiri abikorino ba kabiri gice cya gatandatu umurongo wa kabiri kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamwo ndakumvise no ku munsi wo gukirizwa ko ndagutabaye ehe none ni igihe cyo kwemererwamo ehe none ni umunsi wo gukirizwa ko umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe ubu murabona iki ni igihe cyo kwemererwamo ni igihe cyo kwemererwamo n'Imana kugira ngo abantu bawe bashobore kuyihimbara nk'uko byanditswe ngo ku munsi wo gukirizwa ko ndagutabaye nk'uko byanditswe ku munsi w'agakiza ku munsi w'agakiza yaradutabaye yaratwumviye wewe na jewe yaratwumvise mbega wewe na jewe ni twebwe twamusavye ngo atwitwarariki yongera duhishurira ijambo ryayo n'ugoma kwayo niwe burya ushaka ko yishugwa abanza kubanza gusenga kandi ni igihe cyo kwemererwa n'icyo kiturongora mu gihe cy'amasengesho kandi katurongora kukumva amajambo y'Imana turashobora kuvyemeza bivuye mu mitima yacu Imana yaradutabaye mu gihe ku munsi wo gukirizwa ko yaratwishuye yaratwumvise kandi yaraduhishuriye ijambo ryiwe reka tubandanye dusome muri Matayo igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu n'uwa cumi n'indwi Matayo igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu n'uwa cumi n'indwi Yesu amaze kubatizwa acava mu mazi maze ijuru riruguruka abona mwemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako buno rero ijwi riva mu ijuru rituyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara ese icyo mpa bikamera gutya no kuri twebwe ku munsi wo kwemererwa cyangwa ku munsi wo kwemererwa ko ku munsi w'agakiza umwami uhoraho yaradutabaye kandi niwe cyitegerezo cyacu igihe yabatizwa ijuru ryarugurutse maze mwemu yera aramanuka Esi choma bikaba uko nyene uno munsi mwe muyera akamanuka kurabo bose canke kurabo bose bemeye kubatizwa nkuko bibirivuga maze imana vyukuri ishobora gushinga intahe yuko abo bantu bayihimbara kuko yatwishuye yadutabaye ku munsi w'agakiza kukwera ko yatwishuye ku munsi w'agakiza kandi kagutabara ku munsi w'agakiza turavyizera turizera yuko umwami azomanura mwe muwiwe kuba yacunguye bose babatijwe mu kubwo kumvira kandi ko azotubatiza twese muri mwe no mu muriro reka tubananye dusome kadusome muri Matayo 17 umurongo wa 5 Matayo 17 umurongo wa 5 akivuga haza igicu gikayangana kibatera igitutu kandi ijwi riva muri nyagicu riti nguyu mwana wanje nkunda akampimbara nimumwumve umwami wacu ashime kandi ahimbazwe uyu n'umwana wanje nkunda muyu mwana wayo mukundwa imfura muri bene se benshi yarahimbara imana hanyuma turabona kino kintu ngo nimumwumve abahungu bose n'abakobwa b'imana ntibazigera bumva umuntu n'umwe mu buryo bw'imwemu ariko bazokumva gusa ivyo umwami yatubwiye mu ijambo ryiwe niwe mucunguzi mutegerezwa kumva kandi nivyo twakoze kubw'ubuntu umwami abishimigwe tusome mu byayishure Yohana igice cya 14 umurongo wa 6 kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatiriye ijuru afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa ku isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe twavyumvise mu ijambo ry'intangamarara iryo mwe data Baumgartner yasomye yari kuye muri Matayo 24 murongo wa 14 ubu butumwa bwiza bw'agakiza buzovugwa bubwigwe amahanga yose no mu ndimi zose ziri ku isi yose hano mu byashyire Yohana uyu muntu w'Imana yabonye inkukuma iguruka yatiriye ijuru iri kibwira amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose ubutumwa bwiza bw'agakiza butazoshira turashimira Imana umwami wacu ndaraba rero inyuma ndavye inyuma muri imyaka yose ishize nashoboye kujana buno butumwa bwera kandi bw'igiciro nkabujana ahantu hose haraho nagenze n'amaguru haraho nagenze mu itagisi haraho nagenze mu itereni mu igari ya moshi haraho nagenze muri bisi canke mu ndege uko vyagenze kose kwisi yose ubutumwa buva ku mana bw'agakiza bwarashoboye kuvugwa. Umwami wacu rero yaravuze abitomoye muri Matayo 24:14 aravuga ati ihe umuhero uzocuza. Ubwa nyuma imbere yuko umwami wacu Yesu Kristo agaruka, aha n'isi byo kubona gusa no kubona ibimenyetso by'ibihe, ahubwo ni no kumva ubutumwa bwa nyuma burimwo buvuga agakiza gashitse k'Imana, kandi tukemera tugakosorwa tugahubugwa muri vyose maze tukagaruka uko kuntu vyari meze ku ntango. Uko niko rero Imana yakoresha mwenda tabwana mu gihe cyacu, kandi yaramuhamagaye yongera iramurungika. Reka twumve kandi umuhamagaro w'ukuntu wavuga ngo nk'uko Yohana umubatizi yarungitswe nk'integuza y'ukuza kwa mbere kwa Kristo, gutyo rero ubutumwa nabwo wajejwe cyangwa wahawe buzitangira imbere ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Umwami wacu nashimwe. Ubu turi mu gihe cy'agakiza, turi mu gihe cy'ubuntu, igihe Imana iri kirasozera ibintu byose, kandi turashobora gusoma muri kano kanya tugasoma imirongo myinshi muri Bibiliya izoshitswa imbere y'ukugaruka kwa Yesu Kristo. No kubona Imana yabwirizwa kurungika uvugishwa nayo mu kwiherezo gigiye cy'agakiza imbere y'umunsi uhambaye uhoraho uvugishwa n'Imana yategerezwa kugarukana ibintu byose mu kibanza cyavyo uko byari bimeze ku ntango, kandi niko vyagenze biciye mu butumwa buva ku Mana bw'agakiza buhuye ijana ku ijana n'ubutumwa intumwa zigishije ubwo natwe twahawe kandi twarabwakiriye mu kwizera. Ibyo Bibiliya yigishije vyose vyaravuzwe neza nk'uko birivuga, kandi natwe twabatijwe nk'uko birivuga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi turafise uburenganzira natwe bwo kubatizwa na mwemu no gushobora kwinjizwa mu kuri kose, kuko umwami wacu aravuze ati nubeze mukuri ijambo ryawe n'ukuri, nkuko byanditswe muri Yohana 17:17. Gutyo rero nkuko Yohana umubatizi yarafise umuhamagaro uvuye ku Mana, kandi ku imirongo yo muri Bibiliya yose yamuvuga ko kandi kavuga ku bukozi bwiwe, turayibona mu isezerano rishasha. Ni nako bimeze ku ibango ry'ubukozi rya mwenda Abrahamu. Ibango ry'ubukozi ryari ryarasezeranywe mu isezerano rya kera, kandi ryaremejwe kwa ryaremezwa mu isezerano rishasha, kandi vyose vyagenze nk'uko twashoboye kubivuga mu isi yose muri iyi myaka 60 iheze. Turashimira umwami Imana kubw'ibikorane bihezagiye vya mwenda Abrahamu. Ivyo natwe ivyo tumaze kumva bitari bike, kandi turaza no kuvyumviriza, turaza kumviriza kimwe uno munsi. Ora Imana yarasubiyemwo ijana ku ijana muri kino gihe ivyo yakoze mu ibango ry'ubukozi ry'umwami wacu. Umwami wacu arashaka kuvuga ati si jewe nkora bino bikorwa, ariko ni data ari muri jewe akora ibikorwa vyiwe. Nkuko vyanditswe muri Yohana 14:10. Ninje kumwe mwe ndatabana namwe nashobora kuvuga ati si jewe nkora ibi bikorwa, si jewe nkiza ubugingo bw'abantu, si jewe ntangakiza, si jewe nkiza ingwara, ariko Yesu Kristo uko yararejo niko ari none munsi niko azokwama ibihe bidashira. Arakiza imitima, arakiza ingwara, arabohora, kandi turashimira Imana kubw'ubucunguzi bushitse biciye mu maraso y'umwagazi w'intama w'Imana, biciye mu maraso y'umwana w'Imana yasesetse kubw'abahungu bose n'abakobwa b'Imana. Turashobora kuvuga tuzi neza ko ari ukuri, kandi bivuye mu mitima yacu duti muri we twahawe ubucunguzi, ni ukuvuga uguharirwa ibyaha biciye imbabazi biciye mu maraso yiwe. Imana yaraduhaye ibintu byose kubw'ubuntu bwiwe. Muri kino gihe rero turiko turategurwa, kandi ngeza kubibabwira twageze ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu, kandi umwami arashobora kugaruka umwanya uwo ari wo wose. Nicyo gituma ndabasabye musubiremo musome ino mirongo ya Bibiliya twavuze hejuru, twamaze kuvuga ko uno munsi rero ni umunsi w'agakiza. Uno munsi ni igihe cyo kwemeregwamo. Uno munsi Imana yaratwumvise, Imana yaradutabaye. Umwe wese muri twebwe ashobore kubivuga mu mahanga yose, mu moko yose, mu ndimi zose, kibe nk'igishinga nta cy'umuntu ugiti ciwe. Ubu rero bendata bakunda n'abashiki bacu, reka twumvirize gato mwendata Branham. Mwese muhezagigwe umugisha w'Imana ishobora byose mu izina ryera rya Yesu. Amen. Mwenatabranamu. Nimurabe dutegerezwa, reka twihute twongere dusengera abagwaye. Umunsi umwe nanje nararavye naramwiboneye. Nariboneye ijambo ryambaye umubiri, narabonye Alpha na Omega, naramwiboneye. Sinabonye batatu cyangwa batatu cyangwa bane cyangwa batanu, ariko nabonye umwe, we umukiza wanje, we watanga ubugingo. Namubonye nk'ijambo, namubonye nk'ubugingo, namubonye nk'Imana ishobora byose, narabonye inkingi y'umuriro, narabonye muri we ibyo bibiri muvuga ko ari we Alpha Omega, akaba na Omega, ko ari we nkingi y'umuriro. Yesu Kristo ko yarejo, niko ari n'umusingo zo kwa mibere birashira. Murabona turamubona agenda hagati yacu, kandi ntigerananirwa, kandi yarasezeranye ati sinzoguheba. Nimurabe nimuhanga amaso Yesu kugira mushore kubaho, niko byanditswe mu ijambo ryiwe. Uwumuhanga amaso azobaho. Mubona iki? Murabona ubucunguzi, murabona ugukira indwara, murabona ivyo yakoze vyose ni vyanyu uno munsi. Murabona abaravye ya nzoka y'umuringa mu bugaragwa bose barakiza indwara. Mbega ni kangahe mwemwo kira indwara muravye Yesu? Mbega Yuda yaravye iki? Yuda yirabye amafaranga gusa. Igihe yaraba Yesu yaciye abona ko yacumuye, yaciye abona yuko yacumuye, mu nyuma yaciye yiyahura. Ugihe kimwe mu gitondo kimwe cy'inkuru z'agakiza, umunsi umwe mu gitondo cy'inkuru z'agakiza, igihe Yesu yazuka, hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Tubyibajije ko gatoye tukibaza ku ntumwa, ukuntu bashyize mu ibohero. ukuntu umwami yabugururiye imiryango y'ibohero. Ubu rero turabona ishusho, turabona Kristo, turabona na Baraba. Murabona hari abasoda b'Abaroma baje baravuga bati, Baraba tuje ngaho kugira ngo tukubohore usohoke utahe. Aravuga ati ngwiki, yavuze ngo ngwiki, ngo ngwiki. Baramubwira bati uri degembe urashobora kwitahira. Baraba arashobora kuvuga ati none ni degembe ya gute? Abasoda bari gushobora kumubwira bati urabona hariya hari ku musozi Gorogota, urabona hariya hariho umuntu yafashe ikibanza cyawe. Mbega natwe turashobora kubona ko uno munsi Yesu Kristo yafashe ikibanza cyacu? Murashobora kubibona? Yarakubiswe ku bwacu, arababazwa ku bwacu, yarakubiswe mu misagu yiwe twarakize indwara, twarabugutsindwa n'urubanza, ariko niwe mucunguzi wacu. Twabwirizwa kujya ikuzimu, ariko ubu twaruguruye ijuru. Baraba yabonye iki mu gihe ciwe? Yabonye uwafashe ikibanza ciwe. Yesu yaravuze ati shengero nimubitahure. Yaravuze ati isi nizosura kumbona, ariko mweho mwebwe mweho muzombona. Nimumuhanga amaso, kuko yarasezeranye ati nzobana namwe mbere nzoba no muri mwebwe gushika ku iherezo, ku muhero. Nimurabe mu ijambo ry'Imana, nimurabe ibyo yasezeranye. Uko yarareje niko ari n'uno munsi, niko ari n'uno munsi, niko azokwamye bidashira. Ivyo yakoze hari i Galilaya arabikora n'uno munsi hano i Jeffersonville. Byari biki? Byari biki? Ntiyari umuntu yatanguje idini runaka, ntiyari umuntu yagiye ngo yiyerekane nk'umuherezi akomeye, nk'umuherezi. Oya, mubona Yesu mumubona gute? Tumubona yahishura ijambo ry'Imana, kuko nawe ubwiwe yari ijambo ryahishuwe. Icyo yari ari kiriya gihe nicyo ari n'uno munsi. Dusenge twunamika imitwe. Mwami Yesu, niryo sengesho ryanje, numfashe sinda bibindi, sinda sinitwararika imyitwariko y'ubuzima. Ndazi yuko turi abantu basanzwe, mwami, ntidutunze byinshi muri ino si, ariko turagukunda. Ubu rero ndiko mvugana n'aba bantu, ntibari kuza hano ari benshi, ntibari no kuza kunyumviriza, ntibari gushobora kuzana abana babo, ntibari gushobora kuzana abagwayi iyo bataba bari baje kugira ngo babone, iyo bataba baje kuraba wewe. Mwami ndagusaba bashobore kukubona, bashobore kukubona mwami, baje kugira ngo babone wewe. Yesu w'i Nazareti, nubishurire uw'Imana yabo kandi ubahe impera. Mwami waratubwiye uti hasigaye igihe gito isi nizosure kumbona, ariko mweho mwebwe abizera nyakuri muzombona, kuko nzobana namwe mbe no muri mwebwe gushika ku muhero w'isi. Nkuko byanditswe muri Yohana 14:9, nushyize ijambo ryawe kugira ngo dushobore kubona kandi tumenye ko Yesu ariko ariyerekana kuri twebwe nk'uko yabikoze muri kiriya gihe, kandi ko ariko arashitsa ijambo ryiwe. Mwami guhera ubu muri kano kanya, vyose ndabishyize mu maboko yawe, bivuye ku mutima. Navuze ibikeneye kuvugwa vyose kuri bijya bintu bitatu wari wansabye kuvuga ko. Mwami dushobore kugumana ivyumviro vyacu bizima, kuko ivyavuzwe vyose vyarashikijwe n'Imana. Mwami twabonye icya mbere, twarabonye n'icya kabiri, twa urero ntitukibaza ukundi icya gatatu nacyo kizoshika. Amezi menshi mbere y'uko ibyo biba, twari twabwiwe ibyo bintu hano ingene bimwe bimatane cya gitabo bizugurugwa n'ibindi n'ibindi. Mwami twarabyiboneye mbere, n'ubushakashatsi bwarabifashe nk'ikimenyamenya, burabifite nk'ikimenyamenya. Mwami ni wowe nkomezi zacu, ni wewe vyose. Mwami ndagushimiye kubona unyemereye nkaba umwe wo mu nzu yawe, kubona ndi uwugize umubiri wawe. Mwami mw'isi yose mu mashengero atandukanye harimwo abagize umubiri wawe, twabibona cyangwa tutabibona. Mwami turabona ibintu uri kurakora, atari izuba gusa riseruka, atari gusa inyoni ziguruka. Oya, turakubona mwami, ni wowe Mana yacu. Ngira nsemerere mvuge ni ni wowe Data w'imbabazi, nuharira ibyaha byacu. Ndabona yuko turi mu gihe cy'iherezo, inzugi z'amahirwe zigiye kugagwa vuba. Mwami numfashe mwami, kugira ngo ningende numingomezi nsha, kandi nshoboze kugira ngo ngire icyifuzo cy'uko mbona ikintu kigikoretse. Turindiriye wa munsi ukomeye kushika, numfashe kugira ngo nshobore gukora ibintu byose, kugira ngo urubuto rwa nyuma rwatoranijwe rushobore guhamagagwa. Kandi niko nshinga urufatiro kugira ngo uwundaze aruhagarareko. Mwami nunyemere ivyo bintu bikoreko kugira ngo ijambo ryawe rishike. Mwami nta kindi dushaka atari ukubona ijambo ryawe rishitse. Mwami turi mu gihe cy'abantu batizera, ariko turizera twebwe nk'abantu bawe ku ijambo ryawe ridashobora kunanirwa, kuko ijuru n'isi bizokugwaho, ariko ijambo ryawe rihora yo bidashira. Data, hano hari abagwayi benshi, kandi kumbure abantu batarakizwa n'abandi bataruzuzwa mwemu yera. Mana yanje, nuze ushitse ijambo ryawe, ushitse isezerano ryawe, abantu babone Yesu, abariwe bahanga amaso kandi bamenye yuko bidashoboka ko ibyo bintu bidashoboka ko ibyo bintu bishika atari Yesu abikoze, nk'uko isezerano ryo mu ijambo ryawe rivuga. Byose biri mu maboko yawe, nanje ndi mu maboko yawe, n'ishengero ryose riri mu maboko yawe. Nukore nukore ku bw'icuba ry'izina ryawe ryera kandi rishyizwe hejuru. Ndabisabye bivuye ku mutima. Amen. Ubu rero nashaka gusengera abagwaye. Sinzi amakarata y'abasengerwa mwatanze, nuko reka dutangure, reka duhamagare abafite bamwe bafite amakarata, kugira ngo ntihabe amadidane, ariko bose bashobore kuja ku murongo kandi umwe aze inyuma y'uwundi, bagenda mugende mukurikirana. Ubu rero mwese mu izina ry'umwami wacu, nimwe mwicaye, ntimuhaguruka aho mwicaye. Abana nibaceceke, ninavuga nti unamika imitwe, mucyo mubikora mwihuta. Hari igihe imwe mbumbi ziva mu bantu bamwe, abantu bagwaye kanseri n'ibindi, iyo mvuze nti mubike mitwe, bamuca mubikora ubwo nyene, kugira ngo izo mwe mbumbi ntizive mu bantu zinjire muri mwebwe. Ni kangahe twabonye abantu baza bakomeye bagaca baza bakabicokora ibiriko bibera hano, hanyuma bagaca bakubitwa na kanseri cyanke ibindi bintu kubera ko batizeye. Ivyo ntibiba bivuye kuri jewe, ivyo njejwe nivyo abizera gusa. Bamwe mbere barajanywe mu bitaro by'abasazi kubera ko babicokoye. Ana kibanza cy'abatizera kihari, hano hari kibanza cy'abizera gusa. Mwizere Imana. Data wa twese uri mu ijuru, iri koraniro ryose ni ryawe kandi ryamye ari ryawe. Nushobora kubandanya mvuga ubutumwa, ariko guhera ubu nshaka yuko abari wowe uvuga, wamenyeshe ko umukozi wawe ariko ababwira ukuri, bonye n'ubwabo babyumve n'abatari mu murongo w'abasengerwa. Wewe mwami uri hano kugira ngo ukize umwe wese ahantu ahagaze ese icyoma ijambo ryawe rikemezwa mu izina rya Yesu amen rikemezwa kandi kuri mu izina rya Yesu amen ndabasavye munyumvirize kandi mutekereje ubu rero ngira ndabe kuno murongo wabasengerwa sinzi nimba hari umuntu numwe nzi muri aba bantu mbega mwese ntituzi nanye muri cyo gihe rero ndasavye muduze ibiganza nibangahe bazi ko atandika imwe nzi kuri bo ibice 95% ku ijana ry'abantu bari ngaha ntituzi nanye hano ndabona umugore muto muto sinari bigenda mubona kuva mbaho sindamuzi kumbure ko ari ngaha kubw'imvo z'ingwara kumbure ko yakoze ikintu runaka kumbure ko afite ingorane abuze amafaranga cyangwa kumbure ko afite ingorane mu nzu yiwe nta na kimwe nzi kuri we ariko laba ibintu byabaye nka bimwe byaba muri Yohana igice cya kane umugabo n'umugore bahuye bariko baravugana Yesu yararushe imyaka kujya mugore haranditswe ngo Yesu bamubona nk'umuntu afite imyaka 50 ujya mugore nawe yari mugore mwiza akiri muto ubu rero raba abantu babiri bahuye umwe arashaje uwundi aracyari muto kandi bazinanye ari hano akubw'imvo runaka kumureko kwari umwambuzi kumureko ari ibintu ariko arigira ariko nimba ari uko bimeze wiyubare kubiza kukubako sindamuzi yadugije ibiganza gusa kuko sindamuzi kandi ndazi uko ntarigira ndamubona no mudamu jewe rero nk'umuntu ntezwa kubaza nti wa mugore we ushaka iki ni kubera iki waje ngayo ushobora kumbwira ati mwese bara namu ati ndi hano kuko ngwaye kansere cyangwa ngwaye igitunu cyangwa ngwaye ikivyimba kandi nta mafaranga afite cyangwa akambwira ati umugabo wanjye yarantaye cyangwa sindarongorwa cyangwa umugenzi wanjye yarameze n'ibindi ntushobora kuvuga nti ngira ndagusengere kandi ntushobora kuvuga nti mwami muhe uno mugore cyangwa umukobwa umuhe icyo agushaka ko ngataramubwira nti witahira amahoro niba yizera birashobora gushika ntankeka ubu n'ubukozi bumaze imyaka bukora ariko byari byarasize mu minsi y'iherezo ko imana izokwiyerekana ubundi busha mu bantu ikiyerekana mu bantu nk'uko byagenze igihe uhoraho yagenderera aburahamu akamubwira ibyo sara yari kariyumvira mu mutima wiwe kandi sara yari inyuma yiwe mu ihema imana yonyine ubwayo yari yambaye impuzu z'abamuzu yaje ije kuvugana na Aburahamu kugira ngo ivugane nawe uhoraho wenyine ubwiwe murabona cyo kimwe imana ari ikeneye kutwishura iciye mu muntu kuko byanditswe ngo nk'uko byari bimeze mu minsi y'isodomu ni nako bizomera muri kino gihe turafite biriya Aburahamu turafite n'abandi ariko ishengero ryatoranijwe naryo nyine rafite ubutumwa kandi rafite n'intumwa yaryo ubu rero ibyanditswe byose uko byaba bimeze umwami arabikora hamwe umwami yomishurira igituma uhagaze ngaha ucumenya yuko bivuye mu nkomezi idasanzwe si byo none muri icyo gihe rero uza kumenya kwari ikintu kidasanzwe cy'indengakamere bibiliya iravuga yuko Yesu yabikoze kandi bibiliya irasezerana yuko azosura kubikora ni nako bimeze muri kano kanya kandi muraza kubona Yesu mbega niwe jambo bibiliya irabivuga haranditswe ngo ijambo rirabona iby'umutima wiyumvira kandi ijambo livuzwe n'iminwe y'umuntu n'iminwa y'umuntu birakoreka uyu mugore sindamuzi nta nakimwe nshobora kumubwira ariko imana yo iramuzi kuko niwe jambo kandi arashobora kudufata twese akatubwira nk'uko yabikoze kuri wa mugore yari ku iriba muri Yohana igice cya kane arashobora kumenyesha igituma umugore ari hano ibyo rero bimuvako mwombaza muti uramukiza none no oya yaramaze kubikora mu ishagu yiwe ibi bishi ibi ndabikora kugira ngo ibi bikorwa kugira ngo bikomeze kwizera kwanyu. Niba ashobora kumbwira ikibazo afise ingorane afise mu buzima bwiwe muri icyo gihe ukwizera kwe koca gukomezwa. Ubu rero mwebwe mudafise amakarita y'abasengerwa mugume murimbura ku majambo y'Imana kandi musenge. Yesu muzimwe ari kararengana cyangwa abantu benshi umugore umwe aramukora ko Yesu acarabaza ati ninde yankoze ko, hanyuma acarabona uwamukoze ko maze aramubwira ati acaramubwira ko yakize. Rero Bibiliya iravuga iti ko ariwe ari umuherezi mukuru ababarana natwe. Ndabona mwe data wine n'umugore wiwe haezi gihe gito uyu mugabo yari hano ntacyagiye Pawulo ariko arigisha uyu mugabo yari yicaye ngaha mwe muyera yaramuzuye. Nicabona ko Yesu Kristo ko yararije ariko none umunsi ariko azokwama ibyo bidashira. Nibangahe batarigera babona mwe data wine? Urashobora guhaguruka mwe data wine? Yaguye ukumbi nkaho nyene mubona yicaye niho yaguye. Umugore we n'umuganga yaraje arakora ko arumva ko atagihema. Nari namaze kubibona haezi gihe gihe twari turasengera, nariko ndasengera abantu mbona ibiri mu mitima yabo, narabonye ko hari ikintu kiri mu mutima wiwe. Nari ndamaze kubona abantu umwami yazuye nuno mugoro barasaba kubikora. Ndafashe mwe muyose kugico cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nimwe murimbura ku majambo y'Imana wa mugore we. Nasaba kuvugana nawe rero. Hari ikintu kiri muri wewe. Iyo bitabameze gucyo ntuburi ngaha. Kandi si ubuzima. Ariko muri uno mubiri harimo ubuzima kandi nibyo bikuyobora, nibyo biyo n'amajambo uvuga byose nibwo buzima bwawe. Ubuzima bwawe n'amajambo yawe n'ibyumviro byawe nibwo buzima bwawe. Turi hano kandi turizera yuko mwe muyera aza kubishura. Yesu yaravuganye na wa mugore aramubwira ati ntiwabwirizwa kusaba amazi kuko ni umusamariya kazi. Kandi nacyo duhuriye ko n'abayuda, ariko twebwe uko turi babiri turi abanyamahanga kandi duhagaze hano turizera Imana. Nimba mwe muwiwe ariko arakora muri jewe biciye mu mpano yampaye, muri icyo gihe uraza kumenya ko ari iby'ukuri cyangwa atari iby'ukuri. Kandi wewe urafise impano yo kwizera, urashobora kuvyizera. Kandi mba wizera ivyo akubwira vyose biraza gukoreka, vyose biraza kugenda neza. Ubu rero mwese mugwe murimbura ku majambo y'Imana, mugwe mutekanye. Uno mugore aragwaye ikintu mu muhogo. Mbega ni iby'ukuri ga mfaso niwe. Duza ikiganza, urakoze. Sinari bigenda mubona mu buzima bwanje, nicyo gituma ari hano. Nicyo gituma nteza gusenga. Igihe navuga ivyo bintu mbere gato yaciye amenya yuko ari ikintu kigira kiri hafi kigira kibe. Yaciye yegera imbere, yaciye yumva ikintu gituje kije muri we. Ujya muco mubona ari ku ifoto, ubu rero ujya muco mubona uri ngaha ku uyu mugore. Ni kindi kirere uyu arizera uno mugore. Si umuntu yizera yigira uwizera, n'uwizera w'ukuri. Wewe urizera yuko n'umukozi wiwe kandi ko nduvugishwa nayo. Ego nivyo. Urizera yuko nshobora kukubwira ikindi kintu kiri mu mutima wawe. Hari ikindi kintu hano uri kurasengera ikintu undi muntu. Uri umwana, urizera ko ashobora kumbwira ingorane uwo mwana afise umugera w'ingwara. Uribaza yuko ashobora kumbwira uwo uri we. Uri umupfasoni walker nturuwino uva hariya mu manuko muri Georgie. Nutaye muhira wakize Yesu Kristo yagukijije. Nugendura mbere kwibiganza kujya mwana nawe nyina chakira. Bite umerewe gute? Hano ndabona undi mugore sindamuzi, sinabige ndamubona. Numugore ahagaze hano. Navuze ubutumwa kuva isaha zibiri zo mu gatondo, ubu ni isaha zine. Gikorwa ciyerekwa incuro zibiri gusa byatumye ibiri mu mitima y'abantu byanaciye ngumunyanege nkaho umengo mvuze ubutumwa amasaha abiri. Yesu yavuze ngo ngiye numva ubushobozi buva muri jewe. Ni navyo biriko biraba, ni navyo biba ko igihe ndiko ndereka ibiba mu mitima y'abantu. Uyu mugore sinebwe ndamubona, murabona Biriya yaje kuraba, yaje ahamagara George, George aba mu isengero ry'ababatiste. Ndabona ko abona ibyo ndiko ndavuga. Ni Imana, umuryango wiwe se baba hariya muri Mexique n'abantu beza cyane. Se wiwe nawe nyine aragwaye arindiriye yuko njayo. George, umviriza neza, uyu mugore je sindamuzi, nari bigenda mubona, ntituzinanye. Ntituzinanye ariko mwe muyera, ubugwaneza bwa Yesu Kristo buri hano, turabizi. Ubu rero hamwe umwami Yesu yo mishurira ikintu kimwe, hamwe Yesu ura kugukiza. Iya mano sho kugukiza, nari kugukiza, ariko sinjora gukora ivyo yamaze gukora, sinjora gukora ivyo yamaze gukora. Iya bayambaye no costume nambaye, yari kukubwira ati, maze ukamubwira uti nkiza, yari guca kubwira ati naramaze kubikora, kuko kugo mishagu yiwe twaramaze gukira ingwara. Nasho ni ibintu byose bikora nk'uko ijambo ryawe yasezeranye rivuga, kugira ngo mushobore kumenya mumbone yuko uko yarareje, ariko n'uno munsi ariko azo kumva ibe bidashira. Hamwe yo nkoresha kambwira igituma muri hano, woshobora kugira ukwizera ko kwakira ivyo yasezeranye, umwami nabiguhe. Ndabona umugore baramusuzumye kwa muganga, agwaye ikivimba mu mushishito. Ni ikivimba kiri mu mushishito. Urizera ko Imana ishobora kugukiza? Aravuze ngo ndavyizera, Imana iguhezagire. Nturu wino wakoze igikorwa gikomeye cyane kugira ngo ushobore kuza, uva muri Tennessee, uri mupfasoni witwa Hart, nutahu imuhiri wawe, ntukekeranye wamaze gukira. Oh, esi choma mukizera, urakomeye. Wewe ntituzinanye. Sinabigenda kubona mu buzima bwanje. Kumbure ko umaze kuba mu bikorane nagirishije, ariko sindakuzi, ariko Imana irakuzi. Urizera yuko n'umukozi wayo, kandi ko ijambo mvuga rukuri, kuko tutazinanye, kandi ukaba wizeye ivyo nigishije. Hari umuntu yaguhaye ikarata yo gusengerwa, hari umuntu yaguhaye ikarata yo gusengwa, yaba umuhungu wa cyangwa uwundi, ivyo nivyo nzi gusa. Ariko raba uri hano, ugwaye ingwara yo urashavura cyane kandi ukivumbura, kandi ivyo bimaze gutera ingorane nyinshi. Wajaranye n'umuntu kandi urikura musengera nawe nyene, n'umugabo wawe, kandi afite ingorane zo mu mutwe, kandi ntashobora guhangana n'izo ngorane. Murafise umwana agwaye, ntimuba ino, muva hariya mu buraruko, uvuye muri Canada, muri Alberta. Nivy'ukuri urizera ko nduvugishwa n'Imana? Urizera yuko ibyo mvuga rukuri? Nutaye muhira mwahawe ivyo mwasavye. Imana iguhezagire wa mugore we. Nawe ntituzinanye, kandi nawe ntunzi, sindakuzi, ariko Imana irakuzi. Urizera ko ndi umukozi wayo? Urizera n'umutima wawe wose? Sindakuzi, nta na kimwe nzi kuri wewe. Iyaba nanishoboye gukiza nari kubikora, ariko ntavyo nshoboye. Sinkizi ngwara jewe ndi umuntu buntu, ariko iyo ni Imana. Umugore akuze ahagaze imbere, nuri kurasengera, umugore akuze nuri kurasengera, ni mama wawe, kandi agwa ingwara yivumbuka y'imirindi y'amaraso, kandi urafise ibintu wagwaye vyavuye ku ngwara y'amahaha. Urizera yuko Imana izagukiza? Mama wawe ntari hano, ni watawura tufata kino gitambaro kimushireko, na wenye na chakira kukubushobozi bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mwese mwizere, mwese murizera n'imitima yanyu yose, murabibona, muramubona. hejuru yi nimurabe hejuru y'ikoraniro umengo hari ikintu kiri kugenda hejuru y'ikoraniro ibintu nibintu nkora namwe muzobikora niko umwami wacu yavuze yarabikoze gihagendagenda hano ku isi ubu rero uyu ndi mugore akiri muto ntiwaje ngaha ku bwawe uri ngaha ku bw'umugabo umwe niwe tumije hano ndabona yuko yunamitse umutwe ariko aranywa itabi wowe uri kurasenga kugira ngo ashobore kubaho ku mugabo anywa itabi Imana niguhe icyo uri kurayisaba genda wize n'umutima wose kandi rya dayimoni muboshe nimurekure mu izina rya Yesu Kristo hari ikintu kiri mu mugongo wawe nugende ushimire umwami yamaze kubikora uyu mugore sindamuzi ni umukobwa w'umupfasoni Nison nukiri ingwara urizera ko Imana ishobora gukiza amakonyera genda umubwire yuko wizeye umerewe gute urizera ko Imana ishobora gukiza ingwara mushishito genda ushimire umwami wakize genda uvuga uti ndagushimiye mwami wakize nawe nyine ufite ingwara y'amakonyera nawe nyine ubwawe wakize urabyizera urizera ko ndakurambiye ku ibiganza mwabyumvise Imana guhezagire umwami wacu guhezagire mushikanje umwami naguhukuhoka ni wizera gusa wowe ugwaye umutima uragwaye ugwaye ingwara y'umutima ugwaye n'ingwara mushishito urizera ko Imana ishobora gukiza ingwara kwa zibiri n'ivyukuri umwami yagukijije jaheze amakuru ga wa musorewe ugwaye asma urizera ko Imana ishobora gukiza genda wizere yabikoze ugwaye ingwara y'igisukari urizera ko Imana ishobora gukiza kandi ukamererwa neza mu maraso genda yabikoze urizera Imana naho nogira icyo mvuze nkakurambiye ko ibiganza gusa urizera ko mu izina rya Yesu Kristo urizera kuja gukira wakize genda wa mugore we nogira icyo mvuga urizera ko Imana yokiza ingwara yawe yaba ingwara y'abagore genda wizere wakize wa mugabo we urizera n'umutima wose Imana irakiza ingwara y'umutima kuko ni Imana urizera n'umutima wose nimwizere Imana hari umuntu ariko arakora ikintu kimwe shaka kumenya ahari nikintu kiri mu maraso yiwe hari umuntu yagize isanganya ndabona maraso uyu mugabo ahagaze imbere yanje ariko arasenga ego uyu muntu ni GP panels ndamuzi wewe waviriye imbere igihe wagira isanganya urizera ko Imana ishobora gukiza amaraso ariko arava yose acahagarara urizera n'umutima wose uyu mugore yicaye hano imbere yicaye hari iruhande ya mwene data Grismel umugore uri hejuru yiwe wa mugore wambaye impuzu zera witwa Maria sindakuzi ariko witwa Maria ufise ingorane z'uburyo bw'imwemu urashavura cyane ukivumbura ivyo byose nuvyibagire byose bireza kugenda neza niwizere umutima wose wizere Imana ese icyo mamukizera uyu mugore yicaye hari inyuma ujuva muri Michigan ugwaye ingwara y'abagore urizera yuko Imana iza kugukiza nicyo gituma wasenze nuvyizere muri kano kanya nuduze ibiganza nibu vyemeye uyu mugore sindamuzi ariko Imana iramuzi wewe bimeze gute hariya wewe uryamye ku gatanda k'ibimuga ni wowe wenyine uri kimuga kiryamye hano sindakuza ariko Imana irakuzi hamwe no kubwira yuko hari igitutu cy'urupfu hejuru yawe wewe urwaye kansere ujuva kure cyane ujuva muri Cincinnati witwa Hawk urizana n'umutima wawe wose kuko niwagumaho nimugoma ku ico gitanda uzopfa Yesu Kristo azagukijije niba wizera rero va ku ico gitanda maze utangura gutambuka mu izina rya Yesu Kristo nibangahe bizera muri kano kanya murashaka kwizera imitima yanyu yose muri cyo gihe ni muze duhaguruke twese natwe twese duhaguruke aho muri hose mu bikorwa uko mushaka ariko musenge mwendata mushiki wacu Brown ari hehe arahantu kamwe ngaha arababaye ntashobora kuduza n'ibiganza vyiwe nabonye yuko agwaye ikintu mu maraso nawe nyene agwaye diabete amenyereye kuba ari hano na mushiki wacu Tao nshaka yuko na wizera n'umutima wose urazi yuko nzi gituma bagukuye mu bitaro bahagusohora urabizi ko ndabizi urizera ni wizere uraza gukira Magji nawe nyine ubwawe nawe ni wizera Imana ivyo biraza guca bihera kandi ingwara igisukari ucuyikira ubunyene iragukijije iragukijije n'ingwara y'umushishito ni musenge muri kano kanya ni murabe amasaha aragiye hari abantu babwirizwa kugenda baja kure ariko biragaragara yuko umwami Imana yigaragaje muramaze kubona umuntu muramaze kubona Yesu ubu gusigwa ko mavuta kuri hejuru yanje ndambise ibwanza kundo rutambara kugira ngo Imana ishobora byose ihezagire nkuko yabikoze mu gihe cya Paulo era bakeneye gukira ingwara no kubohoka abapfuye abakomeretse mu masanganya bakize abandi bari bagwaye igitunu benshi bakize kandi bari baramaze kubaheba abaganga baramaze kubaheba impumyi zarahumutse ibimuga byarahagurutse biratambuka Yesu Kristo ni muzima uko yarareje niko ari n'uno munsi niko azokwamiye bidashira uyu mugabo agwaye intandara umugabo yaragwaye intandara arasinze intahe aravuga yuko yaragwaye intandara imyaka hafi 20 ubu yarakize ni numwe muri benshi bakize ibihumbi n'ibihumbi Imana irakize ingwara ntimusizimuke muze mufise ukwizera nk'uko umwana mufunga amaso mwibagira ibindi vyose uri ruhande yawe murara muhanga amaso Yesu kandi mubeho biranditswe mu ijambo ko duteza guhanga amaso wenyene maze tukabaho yemwe bene data nimuramura amaso kuri Yesu maze mubeho niko byanditswe mu ijambo ryiwe nimuramura amaso kuri we mufunga amaso muhanze abantu amaso muhanze ibyisi maze murabe mukwizera Yesu Kristo yarababaje kubw'ibyaha byacu n'ingwara zacu maze kumwimbisha guyiwe twarakize mwami Yesu aba bantu bariko barasenga umwe wese ariko arasengera uwundi mwami duhagaze imbere y'inyonga zawe imbere y'inyonga za Yesu Kristo yazutse waraduhishuriye ivyiyumviro n'amabanga ari mu mitima kandi nuduhe icifuzo cy'imitima yacu nukiduhe esi choma tukizera gusa barambikanye ku ibiganza kandi umwe wese bariko barasengeranira abaninyegu ya Yesu Kristo Satani turahagurutse kugira ngo tukugwanye kandi turagutegetse mu izina rya Yesu Kristo nuve muri aba bantu nuve hano ubareke uve mu bantu bose uko Yesu Kristo ari jambo kandi akaba ari we nkota ya mwemu turagutegetse mu izina rya Yesu Kristo nuso kuve muri bano bantu tugutegetse kubw'ijambo ry'Imana no kubw'ubushobozi bw'izina rya Yesu Kristo turasavye turasabye kugira ngo abantu babohoke burundu kandi mwemu yera aze kuri abantu bose kugira ngo bahabwe ubushobozi bw'Imana kandi kandi Yesu kisagaragare ko ari hano ndacire kwiteka ingwara yose n'umubabaro n'imibabaro yose n'ukutizera kose mu izina rya Yesu Kristo mwemu yera Yesu cyubahiro kandi yemeze kwa rukuri ivyo twavuze ni muduzi ibiganza mu muhimbaze haleluya haleluya hewe mana yanje amen.